ili Nizvidja Amerika. Ibiganiro bya Radio Jwi d'Amerika tubashikiriza iminsi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Jwi d'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mushobora kandi nuko dushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo @ radio yacu voa@com uni wa manya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Haheze imyaka 3 ihinguriro Ihuriro mlantunga ry'ivyumviro mu Mouvement Orange rishize ku mugaragaro mu gitabo ivyumviro vyofatigwa ko mu butunzi ngo bifashe abifuza kugira politike mu Burundi kugira icyo bayagatari ugutukana no gushamirana kuva ico gihe twaratumiye Francis Rohero ari imbere mu washikirije ico gikorwa turayaga mu biganiro bitatu byabaye mu mwaka w'2015 mwaka w'2016 n'umwaka w'2017 ubwa mbere ivyo butunzi yasa anze basangiye ubusa bitana ibisambo aho abifuza bose akazi biyita ko baranira politike bakama bahindura imigambwe ngo barabe ico bokunguka ubwa kabiri iby'uburongozi aho yasanze ubuntu n'imico byabaje imbere ari kirumara kuko atagishoboka iyo abajejwe ibikorwa badashobora kubikora kubera ube gito bwa gatatu ivyinyifato zikunda kwaduka mu migwi itandukanye iyo hari ibibazo bihari kwako mu buzima bw'igihugu aho hashigikirwa abantu n'ivyo bapfana gusumba kwiyumvira ibibazo bigoranye mu gihe tugezemmo ico gikorwa cyo gufasha abakiri bato kutamera nk'abandi cyo bakigeze he amatora zo kwa mafatira ku by'abantu baciyemmo ububabare ivyo bari ubwoko intara madini cyangwa ivyo fatira ku shobozi bwo gutunganya ivyo gihugu ibyago ivyo gutunza akazi imita amadeni uburaro ubudandaji urimyi ubworozi n'ivyi mibano indero amagara gutegekanya kazoza abamugaye ivyo tegezwa gufata ikiye kibanza ni mu kiganiro muri sanga aho twatumiye rero Francis Rohero avugira mu ihuriro ry'ivyumviro mu Mouvement Orange ihuriro ry'ivyumviro ryifuza guha umurundi impamvu yo gutora ravye ivyo akeneye mu butunzi n'imibereho tuyagire aho bigeze tutarambiranye turakuramukije umwaka mwiza Francis Rohero
mwaramutse neza
watubwira aho
nagomba bwa mbere nipfurize umwaka mwiza barundi bariko baratwumviriza ndabifuriza umwaka mwiza wo gutekana wo kugira ituze mu mitima abarundi bareke kwama bashamiranye bareke kwama bibaza ko ishavu bafise ku mitima ryo ryoza n'imishu y'ibikorwa n'igihugu ciza bipfuza ahubwo bumvirizanye hagire abagira ubwenge abaje imbere y'abandi bahanurane hama ubwoba bugabanutse abantu basubize umutima mu nda bashobore kubana mu itekana mbere yuko zosubira kuja mu bindi bihe by'amatora abantu ntibasubire kumva umengo kwicana kwinubana nivyo vyobakiza ahubwo bahana imitima bahana amaboko bagwane mu nda y'amahoro umwaka mwiza
igikorwa c'ihuriro ry'ivyumviro ryanyu Mouvement Orange coba kigeze ufatiye kuvyo twaganiye
si fidele nkiyaho twari tugijije twavuga cyane ibintu by'ubutunzi muri iminsi turimo biraboneka ko abanyafurika benshi umengo bagomba gutimiragwe cyane ku bihugu bimwe bimwe bagiriza ko byabacuye bufuni na buhoro. Iyo rero dusubiye muri kahise ukaraba ibihugu byose by'abanyaburaya ntibyagiye kugira ibyo bita colonization. Bimwe bimwe nibyo byarakuye amahigwe atari make mu byo byakuye mu bihugu bagiye gucura ufuni na buhoro nk'uko babivuga, ariko hari ibihugu byinshi bindi byinshi kandi ari byo bifite amahigwe kuruta ibindi. Nk'akarorero tuvuga uravye mu bihugu bya Buraya, igihugu cya Amerika nticagiye gukoloniza ibindi, ibihugu bya Suwede, ibihugu bya Norvege, bya Finland, bya Iceland, bya Swiss, Denmark, ibihugu byifashe neza mu butunzi kandi bitagiye gukoloniza, taco byagiye kwiba. Bigaragaza neza ko aho bigeze byahagejejwe n'icyo twe kwita leadership. Hariho n'ibihugu navyo usanga byaragiye gukoloniza gose, ibyo ni nka bya Portugal, bya Espagne, uno munsi usanga ari ibihugu Buraya usanga bikenye kuruta ibindi. Ni ukuvuga ko ntitwoheza rero ngo dutimiragwe kubandi. Ugiye kurabana nk'ibihugu byabaye colonize nk'ibyo muri Afurika byinshi mbere, ukaraba nk'ibihugu by'Ubushinwa uno munsi bigeze imbere cyane, ibihugu bya Korea du Sud by'Ubuhinde bigeze kure kandi byarabaye colonize. Kuba tugeze ahantu kibazo tuti abantu ntibatimiragwe ku byerekeye iby'ubutunzi barimo, batimiragwe ku bandi, ahubwo nibiyumvire nivo ya leadership ibashobora kubashoboza ibyo bafise. Aho bageze ubutunzi bafise biyumvire ingene babukoresha, ingene barongere ubwenge bwose bafise kugira ngo babushire mu kibanza bwotegerezwa kujamwo, hanyuma bigirire akamara abantu babo. Haheze imyaka 50 ibihugu byari bikenye no munsi murabona aho bigeze kubera nivo ya leadership bakoresheje n'ibyo bari bafise.
Nibihe biranga nibihe biranga amahigwe y'abanyagihugu mu butunzi bw'igihugu uri kuravuga mu ntaravye politike n'ubutunzi n'ibintu bijana.
Ego cyane mu gitabo twanditse tuvuga ko amahigwe turayatandukanya n'ubutunzi. Hariho abantu benshi n'ibyo usanga batunze mugabo badafise amahigwe, n'abantu bafise amahigwe kandi atari ko kwibaza ko ariko batunze. Ibyo ushobora kubigereranya n'iyo turiko turabivuga, ibihugu bitse amahigwe cyane n'ibyo nariko ndavuga bya Suwede, bya Norvege, mu gihe ibihugu bitunze nka bya nk'u Bufaransa n'Ubwongereza atari byo bifise amahigwe gusumba ibyo bindi. Natwe iyo turiko turavuga aho tugejeje no munsi mu kwimvira iby'igihugu cyacu, ni kuraba amahigwe y'Abarundi ni iki. Si ukuvuga si ububasha bw'amahera igihugu cyari gifise, ahubwo ni ububasha bwo guha abantu ibyo bari bipfuza. Ni nko kuvugwa ufite amagara meza, ni nko kugira kushobora kuronswa akazi bitagoranye abantu bakaronka akazi, ni kugira aho baba uburaro bwiza, ni mu bintu byinshi biraba ingene bashobora kuronka ibyo bifuza byose byoroheje. Ni nkuko ko kuronka amazi, umuyaga nkuba n'ibindi. Ibyo rero dusanga ari byo byerekana abantu bafisha amahigwe usumbya abandi.
Umuntu yitegereje ufatiye kuri urwo rugero, nivyo ibihugu biteye imbere ni usanga abantu bafise ibyo uri kuravuga byankenerwa ku banyagihugu, ariko uravye nk'ibihugu nko muri Afrika ni ikibazo gikomeye. Abana ntibaja mu mashuri bihagije, nabize ntibaronka akazi, mu bitaro nta miti, ugasanga amafaranga ku giti cy'umuntu aronka ku mwaka ari hasi cyane. Ni kiye cokorwa ku bwanyu kugira urwo rugero ruduge abanyagihugu baronka amahirwe?
Ego cyane, uza gusanga rero bimwe twariko turavuga mu buryo bw'amahera, ibihugu bya Afrika biri imbere mu isi mu bihugu bifite amahera menshi, mu bihugu bifite icyo twakwita potensiyalite yo gutunga, bifite potensiyeli ikomeye cyane kurusha ibihugu bya Buraya. Mugabo ikiguma kibura ni kimwe kigeze kuvuga ni leadership. Mbega mu myaka 50-60 tumaze ibihugu bya mbere bitanguye kwikukira, nivo urugero rwa leadership bw'uburongozi bwiza buhagaze hehe muri Afrika? Icyo rero nicyo cyagumye kiri intambamyi, aho usanga turatunze nk'igihugu cy'u Burundi uravize gifise byinshi mu byo coba gifise potentiellement, kiratunze gusa igihugu cy'u Bubiligi. Ni kuki none igihugu cy'u Bubiligi umengo kiri imbere yacu? Uraba nk'igihugu cya Congo byo n'akamara amazi, igihugu gitunze cyane ku isi yose, ni cya mbere cyangwa cya kabiri uravize gifise, mugabo raba amakuba barimwo.
Uri kuvuga amatungo kama
amatungo kama bafise, uraba ibihugu byinshi byo muri Afrika bifise petroli, bifise gaz, bifise n'ubutare bwinshi buriko buraboneka ubunye, ariko buzoza kuba ikizobabaza aho abantu bazoza kubigwanira gusumba kubironkamwe amahigo. Ibihugu byinshi byatanguye kuronka petroli muri Afrika nka Angola, muri azi ingwano yabayeyo muri bukingwana yabaye mu bihugu bya Nigeria ahantu hose bahantu bafite petrole bafite za diamant muri Liberia muri Sierra Leone murabona ibyabayeyo amacungo ya Afrika umengaza kutubera nk'umuvumo aho kubona leadership twoteze imbere kugira ngo ibisangize abantu ukamengo umwe mu bategetsi atunze afite ibitagenda iburaya amazu akamengo nizo barabira ko kwico gihugu cyo giteye imbere nta namba babirabira kugushobora kuvugwa kwabo bantu ingene bicara aho bigira muri za kaminuza mu mashuri aho bicara aho umwana umusanga afite igitabo ciwe yiga akamenya ibyo yipfuza byose mugabi wacu gasanga muri Afrika mu Burundi turi nyuma kubera ayo matungo ntitumenyesha cyakoresha aho gumengo cyakoresha mu kuja kuniga abandi mu kuja gukekeza abandi gusumba
doko bwanyu rero byose bigaruka ku buyobozi bwiza kugira ivyo byose bitume ibihugu bitera imbere muri Afrika
ego cyane biva ku buyobozi bwiza n'ihamwe nafatira kwa karoro rero urabye ibihugu bya Korea byari bikenye cyane umengo biri mu kaga muri ibihugu cy'ingene cyabaye koreje n'igihugu cy'u Japan ingene camerewe nabi gushika mu myaka y'1950 raba aho kigeze uno munsi gihari ubwo mu bihugu biri 10 bishobora kuba biteye imbere muri mwisi ikibuze rero samatungo amatungo menshi ibihugu bya Afrika birayasonje ibihugu byo muri Asia y'ubumanuko mugabo no mutima w'abantu baje imbere wo gushobora kumva ibyo bamarira abandi guharura uti mbega ko barundi ubutumwa miliyoni 12 tuzobahaza gutakanya muneza mu myaka 5 mu myaka 10 iri imbere mu myaka 20 bibazo babasaguta ibisagara byacu bizobemeze gute imirima yacu izobisagute ni iki kibazo nyamukuru aho abantu bakwiye kwisubira ko yibaza aho usanga bamara imyaka bariko baraharanira ico barondera mugabo bagera ku butegetsi mu ndwi cyose kuva twikukira abantu bagasimbira ku kuryana kibazo iyo bavuye ukahayoberwa n'ibyo niko rero n'uburongozi bwiza n'umutima bareranwa ukuva bari abana bari bameze gute bari bitashe gute kuva bakura baganiriwe iki n'abakuru babo ababyeyi babo basekuru bababwiye iki uwo mutima w'uburyarya uri kuraza muri Afrika no mu Burundi wacu uva he kuki wamaho igihe cyose nico ico kidashoboye kuvaho uwo mutima w'uburyarya wo gusimbira hamwe mu mitima y'abantu udashoboye kuba ico no kwita maîtrise ngo tufate tumenye icuva ko bamwe na bamwe bamenya ati ejo uzoje imbere afite umutima usaku bizogorana kugira ngo ibihugu byacu bishobore gutera imbere nico rero twe bidushingira ko kugira ngo umutima w'uburongozi bwiza ntube icivugo ahubwo ubu buzima bw'abantu
reka tuje ku mirongo ya telefone
muhiri wabo gushika aho batemberera
tuje ku mirongo ya telefone Danny Junior uratwumva alo ntawe dufise ku murongo wa telefone Innocent Nduwimana uratwumva
yego
uhamagaye birihe
ga abukanyoshe mu gisagara cha Bujumbura
ufise ikibazo canke icyumviro terera
ni kibazo n'icyumviro
yego
mena mukurikiranye kiganiro kigitangura yavuze yuko ngo mu mapfuriro nta meeting hari ngo myinshi ngo kandi ngo abigisha ngo nibake ngo kandi ngo hariho ngo nabahije ngo batagira akazi none ho hosabwa iki kugira iyo miti iboneke canke ubu babuze akazi kugira bakaro none ubona ho kugwa iki kandi yavuze ngo n'uci butunzi tutere imbere ngo tutera dusubire inyuma none kugira igihugu cacu gitere imbere nk'abanyamahanga none ho kugwa iki ubona ari ikihe kintu yokora kugira natwe dutere imbere abanyeshuri bahetse uyu mwaka baronka akazi canke imiti iboneke mu mavuriro
Beka bishure mu mwishure Francis
arakoze Innocent twebwe igihe twandika igitabo turiko turerekana ingene programme yomera y'igihugu turavuga ido ni ido mu bintu bitandukanye ije bitama secteur icokogwa rero mfatiye nkahavuze ngo imiti cyanke ngo abigisha ayo na secteur no kwitana ibice nibisata nkora mutima mu gihugu ushobora guteza imbere igihugu abantu bagwaye abantu batagira icyo bafungura ushobora guteza imbere igihugu abantu badashobora kuja mu imbere ngo bige rero mba nibaza nti aho nahereye ni hajya uburongozi dufitse mu bihugu byacu bya Afrika nk'iske no mu Burundi buha ikibanza kingana iki ibyo bisata mu mahera y'igihugu babiha ikibanza kingana gute ayo mahera babishiramo aragera aho umwigisha canke umugwayi abibona akenshi usanga uno munsi umugwayi yimenya mu bitaro akimenye atarondeye umuti abaforoma bararengana bakanuma nibyo rero nagira nti ni itunganywa ryiza ry'ibyo bintu biva ku rupatane rw'ibintu bitari bike byotuma icyo gisata gishobora kumera neza usubiye inyuma mu myaka ishira nka 20 nibaze mbega umuntu yinjiye mu bitaro Prince Regent yafatwa gute Burundi ubunye niho bwo babukenye cyane gusumba ico gihe habuze iki kugira ngo umugwayi ashike bamwitwararike bica bifatana n'ibintu byinshi wa muntu ari karabikora umuforoma kugira ko adahembwa neza yirukangana aja korongera iyo yisumamwo n'ibindi ni ibintu rero bifatanganye bitari bike byotuma umugwayi afatwa neza byotuma umwigisha afatwa neza bitari bike bidafatiye ubwo nyene ku mahera mugabo kugene imigambi itegurwa ngo abo bantu bashikirwe n'iryo terambere babipfuze
murakoze dufite kandi Danny Junior yagarutse ku murongo wa telefone watwumva
yego ndabumva
watubwira amazina yawe y'ukuri nimba atari kibazo ku mutekano wawe naho uhamagaye
bo nitwa Daniel Manirakiza nkaba mpamagaye ndi mu ntara ya Gitega
ufise akabazo cya intererano
Nyererano hakunda kunda gukurikirana Francis Kumbure tugakunda kuza tureshanja ku bibazo bimwe mu bisanzwe igihugu cy'u Burundi tugiye kuraba ku matohoza yakozwe na ISTEBU cyakigo kigeje kwegeranya ibiharuro ngaha mu gihugu kuri uno mwaka w'2017 abarundi bari bakwiye gufatira Kumbure ku biharuro bitari bike Kumbure abantu birigo baratohoza bakabona ari igihugu cyacu cy'u Burundi ugwaruka hafi bice 50% na 5% bahanzwe n'ubushomeri nta kazi babona bakashobora kuboneka kandi aho rero turavye urugero rw'abiga burya ruracari ruke kuko usanga aya matohoza yatoye ibice 36% n'ibice 2% yuko ari abantu batigeze baca ku ishuri hamwe ibice 39% n'ibice 2 aribo barangije umwaka wa 6 hamwe ibice 24 n'ibice 5 aribo baba barize za secondaire na kaminuza mugabo murabo ugacibona rero ibi bice ari binini cyane by'abo bantu babura akazi gucyo rero rwaruka rugaca rukora buyita Kumbure n'ububwe gito butagurimwo kubera batabone ibyo haza hanyuma ugiye kuraba ngaha kubijanye n'ubushomeri usanga ugwaruka moyenne ina umuntu ashomereye amoyenne ari imyaka 5 Kumbure n'amezi 2 ugasanga imyaka 5 n'amezi 2 nta kazi umuntu afise rero nkavuga nti buryo ubutunzi bw'igihugu bwari buhari murabona turafite Tanganyika turafise isukari turafise ibiki n'ibiki kandi aya mazi yacu Kumbure turafite amazi mu Burundi dushobora gushora hanze mu bihugu ugasanga nkubaho kuyumvira imigambi y'uko aya mazi buyashora hanze nka kinju abatwansumira ashitse ngaho muri Tanzania kinju y'amazi ngaho 2005 barashaka kugura 5000 ugacura aba rero alo
mutere munyarusa
yego nagira rero nirakamo kumbura indongozi zacu urabona hari haba hariho abantu bafite imitahe hamiyo mitahe ugasanga bagiye kudandaza isukari bagiye ibindi twaduke kubihebera abantu bato batugira biteza imbere hamubona bo batunze bafite uburyo bagashira imitahe hamwe bagashira hama industry amahinguriro yotuma ubuzi buboneka hama utu tuno duke aho usanga umushinga mateka ari mu isukari kadandaza isukari kadandaza utuntu duto abatuhebera bene gihugu banabo baduge hama abantu bafite imitahe minini bashireho amashira hamwe bagashireho nka sosumo nka noteri n'ibindi kugira ngo abantu baronke ubuzi nuko aho nyi mu gihe abantu biwacu bo byumvira twoba tuteye imbere kuko ubutunzi turabufise
n'ubwo
guhindura mu mutwe
murakoze mwo havuga iki Francis ngaho kuri ico cyumviro muri make
ntavuze nanje ndamushigikiye kireka kuri kimwe gusa avuze ibintu byiza Junior cyo nagira ndamubwire ibihugu byose byateye imbere byagize ama industry ntibyahereye ku ma industry itunga rya mbere ibihugu byose byatunze bikaje imbere byahereye ku burimyi n'ubworozi igikurikira ni nk'ibyo bya mukerarugendo byaravuze kuri Tanganyika n'ibindi nibaza rero ko igihugu cyacu mu gihe cyo koresha uburyo gifise kuva mu mwaka w'2009 igihugu cy'u Burundi kigenera amahera yababa 10% uburimyi mugabo twese turabibona yuko uburimyi bwacu ayo mahera atabushikira bivuga rero yuko igihe uburimyi bwacu bwokoreshwa neza kuva mu misozi yose dufise henshi dufise murabizi twa dufise indimwa nziza uno munsi rikirakituka kuko atakiriko kirayikoregwako atabafundi ibindi mu bakayitwararika atakintu na kimwe cy'uburyo bw'amahera kija muri ibyo bisata ahumengo umwimbu ubonetse yari mwiza tubona uko waje tutazi wavuye tukesha gusa kwa kavura kaguye cyangwa umurimi yagiye kubyitaho ahanyiri rero uburyo abarundi bakoresha uko yarabivuze amahera nakoresha ucashobora abantu umwimbo uboneke abantu babanje bafungure ibyo amahingurira abantu babijamwe mu nyuma amahera ari karakoreshwa mu bindi nayo ubundi tugaruka hahandi amahinguriro ntashobora guhakazi abantu benshi mu gihugu uburimyi bufasha ikibanza cya mbere n'ubworozi niho abantu benshi baronka akazi kuko abariko barabikora bose babirimizi bamwe yavuga bati batashitse mu mashuri cyangwa bati mu mwaka wa gatandatu kugira babikore bakenera gutunganyirizwa n'abandi bize amashuri nibo baca babakorera ibyo byose abantu rero uca usanga bagiye mu bikorwa naho rero nagira nti ndamushimiye ahubwo ndaramushyigikiye no kuri ako kama bateye ngira ngo hari habashobora kukumva mu gihe batokumva naho ntagume yibaza gusanga afite ubwa akama tera abandi niyumva ko akama ahubwo yitera wenye nagira ati ejo nanje ibintu bikora ntibaze ko ari muto nibaza ko akuze ubwo bwenge afise aho bwabukoresha agira ati jewe nta myaka 2 3 isigaye ibinyanje ntashoboye kwikora
akuma
yibaza ko abandi bazobikora
urakoze dufise kandi Leo Cargo niyo uratwumva
ndabumva cyane ku ijwi rya Amerika ndaramukije n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika murakomeye ngaho ku muri studio za ijwi rya Amerika
turaho watubwira amazina y'ukuri naho uhamagaye uri
yego je amazina yanjye y'ukuri nayo nyene ni Leo Cargo niyo ndabahamagaye ndi muri province ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi muri komine ya Kayogoro
ufite ikibazo cyangwa icyumviro
ego ntangure shimire uwo mutumire nongera shimira namwe bwe mwashizeho kino kiganiro cyane cyane nagomba mpere ku cyumviro ukuri turiko turaraba uko ugwaruka tubayeho mu Burundi na cyane cyane cyangwa umunyagihugu muri rusange ngaha mu Burundi n'ukuri nagatera kigongwe cyane ni nagahinda nkuko haya bivuga uwo mutumire n'ukuri ngaha muri Afrika cyane cyane ngaha ku by'umwihariko mu Burundi turafise ingorane zerekeye ubushomeri bivana n'iki n'uburongozi uburongozi ni kubera iki twe tuguma tubishyira ku burongozi ni kubera badashyiraho icyo nokwita politike nziza yo kugira ngo umunyagihugu wese ashobore kubaho neza natwebwe ugwaruka tubiraba ni twe tuba tugize mbere ibice binini ngaha muri mu Burundi mugabo turazi uko dufatwa n'ikibanza duhabwa usanga ari ibintu umuntu atishimye na cyane cyenda natangaje niyo numvise nyakubahwa president ahaye avuga nk'ijambo uzabumva bamubwiye ikibazo cy'ugwaruka ngo nibakure amaboko mu muzi tukiyumvira none ngaha abatatsi kutubwira iki dukure amaboko mu muzi dukore gute kuko nk'ubu urashobora kudandaza nk'uko rero zigiye naheza kugondere nagiye kudandaza mugabo sinarengeje ukwezi kumwe kubera iki obere n'agataye nari mfite ko zikata karahomba tugende kurima none turabye iyo metro kwadrato by'u Burundi tubona yuko twese twohera kurima byose bishoboka tukabona yuko ahubwo dutera kamo leta reka niwe wese ashobora kugira icyo afashije kugira ngo ashobore kugwiza akazi hanyuma kandi akazi kariho kandi buriho mugahabuze politike nziza kandi tukagira n'ingorane yindi abantu benshi bafite ku butegetsi agomba gutunga wenyine akagomba kuryoherwa no kubona ubundi nawe ari uko yuza kumusega ibyo bikatubabaza cyane akabazo ka nyuma nashaka mbaze cyane cyane umutumire wahaye araba uko mu Burundi byifashe yeske twogira icyizere yuko ibintu bizotera bigahinduka mu myaka ingahe cyane mwiki n'igiki yo hanura nka twe kugwarfa twoshobora gukora murakoze ngaho ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane mu mwishure Francis
ego Leo Cargo avuze ibintu byiza muganagira mfatire ku byo bikeya mfashe avuze ati ikibanza duhabwa wumva ibyo yavuze byose abafise ibyanegura abafise ibyo afise ku mutima kandi urumva ariko arabivuga bitomoye neza cyane kuko yuko arazi ibyo kogwa ikibazo rero mba mpise ni avuze ngo ikibanza duhabwa kucyashaka ko bamuha ikibanza sinamubajije imyaka yari afise aho usanga afise nk'imyaka 30 arafise ububasha uno munsi bwo kugira ati nanje noshobora iki nimwe mpora mpira abantu rwa gasori gihe bibura yaje ngaha kugira iki gihugu cikukire nta wamutumye ko nta wamwandikiye ikete ndada yavuye mu Rwanda tashi mu Burundi ngo aje kugira ibintu bihinduke nta wamwandikiye amubwira ngo ingo tubikore nibaza ko Leo Cargo niyo niyumve nawe uruharagwi uno munsi agira ati mbegaje uno munsi nokora iki yaravuze ati ngo mbega ngo twoja kurima twese ikibazo ni icyo
ikibazo si ko twoja kurima twese abize nabatize bikeneye gushirwa mu buryo mu bisanzwe niyo mwe twamacubeshana ngo abarundi ngo abari ngo ni 90% sivyo abari nibukuri naho bari 10% bogaburira iki gihugu muri ivyo bihugu biteye imbere abakora umwuga w'uburimyi sanga ari 5% mbuga bakagaburira ibihugu byabo bakanaronka n'ivyo bashora hanze ikibazo rero suko bose borima hagwa no kwigira ati hateguwe iko kugingo ivyo bintu bishobore gukora rero agiza ngo icizere kiriho gose ubunye nibaza yuko ariko arumviriza ico kiganiro yari gushobora kuba ari mubindi mugabagira ati ndacumvirize kuko hari ico nza kwahakura ivyo tuza kuganirwa munsi kuba nawe atelefoni tukamenyana nibaze kwicara ico cizere abarundi cizere bafise nuko ivyo tuyaga ubu bitoba ejo amasigara cicara ngo bibe gusa ibiganiro byo kuryohera abantu mu matwi nego no munsi kuganira na Leo Carbon iyo biza kudufasha iki ico kogwa rero nico niko nagira nti abantu nibunga umutima wo gukundana wo kumenyana kuva ku mitumbi wabo nibagume bapakira ibintu hejuru bibaza ko bajye babikora ari abantu baje bakoroka bava mu ijuru ekada ahubwo niba nimufatana amaboko babiri babiri byo muyaga nyine byiteka mubigira umugambi wanyu ejo hijya yejo bize bitume mugira muti twokora iki kuva ku mutumba ku ikomine ku ntara mu rwego rw'igihugu ntacu ushobora gukora utafisa abo muzi nanye mutazi ibyo muri kumurategura ngo mubikorane
ariko
nagira nti nasubiza umutima mu ndahubwo amenyane nabo bari kumwe
hari ikintu yacishijemo yavuze ko yigeze kuja kugira umurimo w'ubudandaji hanyuma barahomberamwo kubera amatagisi ndibaza ico kibazo umuntu acotorerwa inyishu gute kuri abo bakiri bato bashaka kwirondera imirimo yo kwiteza imbere
mu bisanzwe amaleta yose atunzweho n'amakori atangwa n'abanyagihugu narigeze kubisigura iyo leta zigira imigambi irengeye cyane ibikorwa abantu bakora zibasaba amakori y'umurengera ayo makori nayo mbari ko barayatanga birabakomeretsa bikabavuna umutima bikabatuma bahera imigambi barimo ibyo bije muri kigeye yavuga amaleta kenshi ntakunda kwiyumvira ibyo abantu bakora kuko amakori dutanga ava mu byo twakoze iyo rero umuntu ari mu butegetsi aguma arongera amakori atacu yafashije abanyagihugu ngo bakore kugira ayo makori bayaronke tuje hahandi ni bwa bukene tuguma twiyongeramo nari kumubwira nti nkubwire ntate ngo aje mwishava ahubwo arasubira abandanye ni benshi mu Burundi bagiye kudandaza bagenda bahomba ico kenegwejo nuko haba politike nziza nkuko yabivuze zituma bategekanye bati mbega abanyagihugu twabasaba guta amahera make amacu yakoreshe mu bintu byunguka n'ingoga gushika ubu twese twazi ko ibintu byunguka n'ingoga n'ibintu by'ibifungurwa n'ibintu byo mu burimi usanga rero kenshi amahera menshi aronka avuye mu makori ajanwa mu bintu bitunguka cyane kenshi usanga ari nk'ingendo z'abantu batari bake usanga ari iminsi mikuru ikogwa cyane n'amareta atandukanye aho usanga amahera akoreshwa ataza kugaruka ngo aze kongera umwimbi w'abanyagihugu ivyo rero niko byama bikunda kumera nahi wacu niko byagiye biraba aho iminsi mikuru aho ingenda aho ibintu byose byonza amahera y'amakori ugasanga bijanye mu bintu bitagwiza umwimbo ikibazo kigaruka hahandi abarundi nibamenyere kuyaga bamenyere kumva ivyo ariko ararondera batagiye mu shababu bagiye ati mbega ejo twokuza guta umutima waboshobora ejo kurangura ivyo bikorwa neza kandi twabigiye inama
urakoze dufise ku murongo wa telefone kandi Patrice Uwimana uratwumva
ariko ndabumva
Musa kabazo hamagaye muri he akabazo cha intererano
Ejo namagaye ndi Bujumbura mbanje kuramutuma kongere ndiye
Arabumva
Ejo ndabugira chance yo kujya hamwe twakanira kandi sese bibaze neza cyo Burundi kuri cyo cyaje cyo usanga n'amafaranga yitwa ngo arimo ugiye kureba abavyikora usanga ari muri izo nyine ariko aravuga by'ingendo by'ibiki ugasanga igihugu kabisa ntaki umva amakori menshi dutanga akajya mu bintu bitazanye inyungu umuntu arabye je ahantu mba n'ahantu nshobora kubona abategetsi benshi barenganye urazi ibintu ukabagiramo urumva ati mbega uburundi bugiye bucanye magikenye cyane sivyo baratubesha ugasanga umutegetsi agira mu mudi wa miliyoni ijana ivyo bintu hama umwaka uheze bakaja kuri ibintu bashimira imana umwaka waheze ivyo bintu bihora sinavuga ngo bihesha ahubwo ndumva bimaramaje kubera je nakunda uburundi mugabo banumva umwe ngo biramaramaje
murakoze
mugabo ugiye ikibazo nashaka kumubaza turabe imbere cyane turabe uko abarundi tumeze akabazo gatoya bava kumubaza
mubaze munyaruse
abona iki hariyo cyoga umurundi harawe cyane bavuga ngo cara tuvunye abibona iki bishobora kufasha umurundi cyangwa bashaka kubusubiza inyuma
murakoze mumwishure Francis
Bulambe nagomba kugaruka aho onye avuze ibitari bike mu bimubabaza agaca avuga ati aha kwa kugira ishavu nagomba kumusaba Patrice subiza hasi ishavu ishavu ni ryo ryagiye rikora kuva twikuki abantu baza bafise ishavu ukibaza ngo ngo ishavu niyo yoba ico tuma ibintu bihinduka ntibikunda ishavu ntirituma ibintu bihinduka ahubwo rituma haba ingere kuyindi ubube gito bukiyongera gusumba ntidusubire gukoresha ishavu ntidusubire gukoresha ingere kwinda ahubwo nasubize umutima munda ahubwo yibaza ati mbega niko kibajya batabishoboye n'ibiri yago byagiye birabura kenshi abarundi bavuze ngo bagiye mu biyago bagenda kugabura ibibanza iyo aba baje kuganira ibiyago bijanye n'ubutunzi bijanye n'ibidukikije bijanye n'ibyo bakorera abantu bokumva icyo bibamarira aho rero nagira nti ishabu ntishobora kuba inyishu ahubwo nasubize ni kuri umutima munda agira ati mbega nokora iki araho ngaruka ku kabazo yarabajije ibivugwa ibyo bita ibyivugo kuva igihugu cikuki abantu bose bama ku butegetsi bama bafise ibyivugo mbere bimwe binababaje iyo bavuye ku butegetsi ubibabajije barabura iyo banyikira bamwe murabizi sinashaka rero je kubigaruka ko kuko ntibishobora gufata umwanya w'iciyumviro canje n'umwe ahubwo ndiko ndibaza nti ejo twogaburira gute abarundi ejo abandi bo twagwa gute neza n'ivyo je bindaje ishinga gusumba ibindi bishobora kunsamaza
murakoze Vital uri ku murongo wa telefone uratumva
Ego ndabumva
watubwira irindi zina naho hamagari
nitwabaranya nka Vital nkaba ndi mu Kayanza
mufise ikibazo cyangwa icyumvira muterera
nayifise icyumviro n'ikibazo ndabye kuri politiki y'i Burundi yabafata bakagira bakaha politiki nziza uburimyi uko uburimyi nibwo bugize abantu ndabye nkino mu Kayanza twebwe dutunzwe n'uburimyi ibintu byose birahaba mugo iyo tuba twaronka abantu nyine baza bakatwereka ati ni murimo uko ni muteragire uko ni mugirene tuba tubona yuko igihugu cya hotel imbere kandi cyo turabye abarundi twebwe ntidukunda igihugu cyacu iyo tuba twakunda igihugu cyacu nitwa twiruka mu bintu bya politiki bitazoduha n'inyungu namba uwari wese ashaka kujya muri politiki ashaka kujya muri politiki ukamenga politiki nizoteza imbere igihugu yo bakibagira bijya bintu byo hasi bijya nyine byofasha abantu ikindi nacyo nagomba kubaza bamutumire noneho kubwabo bo bafashe iki kugira natwe ugaruka aho turi tubone yuko kandi intererano yabo yagize cifashe
reka bishure mumwishure
nagomba kubanza gufasha Vitali ahavuga ngo abantu bareke kwita mu bya politiki mu bisanzwe nawe ibihejije kuvuga ni politiki e politiki si barya gusa ahubwo ni uguhindukiza barya baja gutukana barya baja kubwirana ububwe gito sibo bagira politiki ahubwo ivyo onye bitaravuze n'ivyo politiki kwiyumvira ingene nko mu Kayanza burimyi bwokogwa mu Kayanza no munsi hari abantu benshi cyane bashika ku majana indwi ku kilometero kwadrata ni ukuvuga ko naho yarakwiye kumva yuko politiki by'ukuri byari ibyo yabakwiye guca yibaza mbega abantu bashaka kumutwara ejo biyumvira iki mu Kayanza bazohagira gute abantu bazobashira hehe bazobubakira hehe bazorima hehe isi yabo ikeneye amase iba azova hehe nibyo yategereza kugira ati je umuntu ejo nshobora guha icyizere nuko yabyiyumviriye akabinganirira ni naho rero agira ati politike ntizozanye inyungu yaba ahubwo politike y'ukuri niyo ikwiye kubazanira inyungu iyo politike y'ukuri itegerezwa kumubwira ingene azobaho icyo azokora icyo azokunguka ku munsi nibe politike sa izaheze imyaka itanu canke indwi ejo ngo baje kumusaba ijwi politike nicyo kintu kimuha kubaho neza kuvugwa neza kuronka icyo afungura kikamuha amahirwe yiwe ikigira akabiragiza ati ufashe iki nibyo twari twahereye ko Mouvement Orange ifasha abarundi kuba bariko barumva uno munsi ko ejo batazokwama babaho uko babayeho ejo ntibazoguma bumva yuko baterana imirago baja gutukana ahubwo abakiri bato nk'uko kuri uyo Vital niyumva ati jewe bwa bundi sindi gito
ndi muto mugabo sindi gito uno munsi ndashobora nanje kwiyunga hamwe nabandi ejo nkamenye ingingo mfata ku mutumbi wacu ingingo nzofata ku commune no kuri province ndozifata gute namenye ubuharagwiwe hamaru yage nabandi by'abantu bamwe batazi tubishire hamwe tubiyage twumvirize neza ku butegetsi uburongozi buba harya hasi nitwe tubutanga none twarabyiteguri tuzobuha abandi cyangwa tuzogumaturira twagiriza abandi tubidogera
Mukunda wa Kristu na wenyine natuteye kama ku telefone Mukunda uratwumva?
Yego ndabumva.
Haga magayuri he?
Bujumbura.
Ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Ubwa mbere n'icyumviro hama ikibazo.
Yego.
Muri Afrika biradutangaza kenshi. Abitwa abanyepolitike. Hello?
Ndakumva n'ubandanye. Ndakumva.
Ati muri Afrika, biradutangaza kenshi abitwa abanyepolitike usanga rimwe na rimwe ja muri politike batazi ibyo bagiye gukora kuko politike yo yabwiza kuba yiteza imbere umunyagihugu kuko nimba ugiye kuba umunyepolitike urategura imigambi ugashira imikabwa ati nzokorera ibi abanyagihugu mugabo kenshi usanga ibyo bajamwo ni ukuza gucokorana kuvuga amajambo atagira ishingiro hanyuma kandi ugasanga n'ibyo babikora kora ni ku nyungu zabo gusa mugabo rero nagire mbazi ni mbega indongozi nyakuri yo kwitwa gute muri Afrika muri rusange no mu Burundi ku mwiko bw'umwihariko
reka bishure mu mwishure Francis
hanyuma
munyarutse
hanyuma yari bibereye ko hoba ico bita limitation des activités politiques zikabaho ku buryo bose umwe aho guyiwe itangurira ariho niyo ndihereza hanyuma abanyepolitike bakabaho batabona ko aribo bashoboye bose ahubwo babona ko bakwiye kwicara hamwe bo kwicara akavugana maze bagashyiraho imigambi y'iterambere kuko usanga politiki bagira uno munsi yo kurondera ubutunzi bw'abantu bakeyo abandi benshi ugasanga inzara irikira abaniga bagwa babyuka kandi atashobora rero ntibakorera abantu
bakecane murakoze mu mwishure
ego yarabaje ati indongozi yo muri Afrika yo kwitwa gute je nagira nifashisha amajambo dufise mu kirundi kandi twese tuzi amajambo atatu ahubwo abanyapolitiki bukenshi bahazanira ko aho kwiyumvira icavuga irya mbere ni umugabo mu kirundi umugabo ubugabo ni iki mu kirundi bivana n'ububasha cyo kwita lokuhaje ugushobora ukubahuka ukurinda ukora ibyo bintu akenshi twebwe iwacu ni valeur ikomeye no kwita valeur ni valeur ikomeye mu gihugu cyacu mugabo tutumva ikivuga ikigira kabiri n'umushinga ntahe n'ibyo bintu bizana umuntu ababara abandi n'ibyo bizana umuntu akunda ubutungane n'ibyo bizana ko umuntu akunda ubugororotse akumva ko adashobora kubangamira abandi ikigira gatatu nja kuja ko nicyo bita ubuntu ubuntu ubugeze mu rwego rudasanzwe nko kuba Kristo nicyo no kwita ubukristo bw'ukuri nuwo muntu yumva ati jewe sinshobora kubaho nononye iby'abandi icyo rero ikibabaza nuko umuntu yibaza ko abironke yabaye hejuru yabaye mutegetsi uza wumva umuntu abantu bose bahora batwa bari bazi ko ari gito abaye gire gitera abaye mustankera cyangwa akaba guverinera abaye mushikiranganje bacu bamuramutsa n'amaboko yose ngo arabaye nyakubahwa birababaje niko tumeze muri Afrika ntidukunda kuraba tuti mbega ujya muntu yabayeho gute kuva kare kuva ari umwana yari ameze gute arubaha arafise ico atinya mu buzima bwiwe arafise arubaha abandi ntidukunda kukiza ko ico kintu rero twebwe turacikije cyane ico duhamaga ico twita leadership en general ubuntu bw'abantu dushira imbere bwo babumeze gute tubavuvudikira gusa kuko tubabonye kuko bagiye imbere kuko tubonye amabara bambaye imigambwe canke turibaza ico bari ku mutima by'ukuri naho rero acagaruka ngo nihabe ngo limitation des activités politiques siko no bivuga mu bisanzwe ibihugu byose birafise amategeko no ngaha mu Burundi wacu ibihugu birafise igihugu cyacu kirafise amategeko washaka n'amategeko meza kandi atomoye mugabo igihe udafise wa muntu nariko ndavuga wa muridero w'igitangaza ayo mategeko ntazokwigera yabona ntazo muri mita azosahura ibya murundi azokonona ibya murundi azokwira iby'igihugu nta limitation izobaho igihe rero turamura abanyepolitike bikivunga badafise bwa buntu turiko turarondera nta gitangaje ko baza kuryanira mu gutegeka igihugu aho kumba ko bagisangizamo abantu ngo babahe umunezero
urakoze Pascal uratwumva
ndabumva neza
watubwirira indi zina nawe uhamagaye tumbeye
banyita Pascal Bigirimana nk'abandi mu mujyi wa Kigali
Mufise ikibazo cyangwa icyumviro muterera?
Nge cyane icyumviro.
Eh.
Ndabaza yuko nk'ubu ngubu urebye uko abaturage b'Abarundi babayeho ukariba nibyo perezida yiyamamaza yasezeranije Abarundi ubuse yarabibasezeranije ubarabibonye
murakoze
cyakabiri
mubandanye
cyakabiri nkabaza yuko abo abagabo bemeye ko itegeko shinga ry'u Burundi rihinduka
murakoze reka
murakoze
mumwishure Francis
ivyo avuze ati si n'ubu gusanga bifata henshi bashakana muri Afrika no mu Burundi wacu mbega ivyo abantu bemerera abanyagihugu barabibakorera iyo babatwaye ikibazo washaka ntigihera no ngaho no kubibemerera mbega burya benshi baricarana bakamenya ati naka yatwemereye iki nk'uko nobaza abantu bo mu cibitoki ndababajije by'ukuri canke bo mu Kayanza bemerewe iki burya barakizi burya iyo atacu umuntu yakwemereye canke iyo ico yakwemereye mutakiyaze ntukimubaza akenshi rero usanga muri Afrika mbere no mu Burundi ntidutora turazize umuntu yemeye tubikora kwisha buryo wahahora na karorero igihe abantu benshi bagenda gucyora mu 2005 bari bafite isha by'imigambwe yahahora bakidushaka kwivaho gusumba kwiyumvira ica bazoza bazobakorera niko byabaye 1993 ahanini wasanga abantu babajije uti by'ukuri tubwire icyo bari babemereye murakizi ntacyo bababaje haba hari shabu rinini by'uwahahora ubwira uti nkeneye kwavaho byihuta akenshi rero ni ibyo tubandanije mu buzima bw'ishavu ntituzoshobora ibyo kumenya n'icyo umuntu yemeye n'uko ashobora kugikora ari naho abantu baduka bakabwira abantu ngo bazobaha amavomo ngo bavamo amata abantu bakababwira ibintu bidashoboka kandi ugasanga abantu mengo barabyemeye birababaje rero kenshi rero hakwiye kuba ikiyago kidasanzwe gikomeye hagati y'uwitoza n'utora kugira ngo amenye ati mbega je ko mva mu Kayanza mbega ko je mva mu Rumonge ibyo avuze yobikora canke harimo fanatisme gusa ikigira kabira avuze ati mbega turemera ko ibwizwa shingiro rihinduka jewe nagomba kubivuga ko kandi ndabirambuye cyane byo baye byiza yaba ibihugu byacu byose byo muri Afrika bitwagwa n'abantu b'inyankamugayo abantu bigitangaza bumva ko badakora amategeko kubera abo nyene ugiye kuraba itegeko burya ababirigi bari bakoze mu 1960 rizogenga amatora n'igihugu cyacu burya umuntu arisomye neza arasanga ryarimo n'agatotsi n'akantu na kamwe bambe akantu keza kari gutuma iki gihugu cikukira none Rwagasore yabyifashemo gute yaciye aja kubambagwa ngo agwane canke ahubwo yaragira ati ibyo umwansagize naho je noba ntabishaka ndabikuramo byiza nipfuze nza kandi kuduga ngira nti mbega mu 1992 umugambwe twonye kuragira ibwirizwa shingiro rizogenga umukuru w'igihugu yagira haje mu nyuma burya ryari itegeko ryiza ryipfuza nyine yuko demokarasi yengekera muri iki gihugu ni kuki uwari karitoza ataci yagenda kubambagwa ngo agwane ngo atukane kubera ibyo bintu kandi nibutse abantu ko uwo muntu yaje kwitoza yaratwara umugambi Claudebu yari muri komisiyo y'igihugu yari ijejwe gusugira ibwirizwa shingiro rishasha mugabo ntiyavuye mu ngo acatukana ikibazo rero ndiko ndazana ngaha nsanga amategeko yaba meza mu bihugu byacu bya Afrika dufise kenshi ntituyakurikiza nayo bagiye guhindura ntibazona yakurikiza abatari bake ntibazomenya n'ibyanditsemo ahubwo barondera bimwe ukumengo nibiza gutuma baryana babijyanirako ni naco gituma nka jewe umutima wanje sindawurungika cyane kuja kuraya ibyo shingiro ahubwo ndawurungika kuja kwiyumvira nti ubucuti mfitaniye n'umuntu w'umurundi umwe n'ubuwe sintegwa rero ubwoba n'amategeko sintegwa ubwoba n'amabwirizwa abantu bashiraho ahubwo ntegwa akanyamuneza no gucuki nunga n'umurundi wese ahari ngira nti ejo abantu kubera umutima mwiza ibyari ingorane ibyari amananiza bashobora kubihindura mu byiza kandi bakiriwe baraduza amajwi mabi hejuru bakiriwe baratukana bakiriwe baravugana urakoze nibyo nibaza nti amategeko nabeho abantu nibayagira uko bayumva kenshi bayagira bayirabishako mugabo umutima mwiza wonyene ni uzoza guhindura ibintu abantu bakumbi yo baterabaje.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga aho dufise umutumire wacu Francis Rohero avugira Mouvement Orange ihuriro ry'ivyumviro vyifuza guha Burundi impamvu y'ugutora aravye ivyakeneye mu butunzi n'imibereho. Tugaruke ku cyobare kurasigura uvuga ingene abanyagihugu kenshi bahendwa n'abanyepolitike bakabemerera ibintu bidashoboka bazi ko batazorangura. Niki he none ku byerekeye iyo muvuma yanyu mukora kugira mutange inyigisho mu vya politike abanyagihugu bumve neza ivyerekeye politike nti babandanye bajuragizwa n'abanyepolitike?
Ego twebwe abantu ba nkakarero nka tuvuga nkamvuga ku radio ngerageza kwibaza nti mbega umutima w'umwana w'umunyeshuri no musafi imyaka 15 azoja gutora mu 2020 ariko aranyumva ndamufasha gutegera nibiki mu buzima bwiwe nk'umunyeshuri no musiga muri fundamental nibiki nshobora kumuha canke umwana yavuye mu ishuri no musa ari kararima mu cankuzo ari kararima iriyoba ari munsi ari karadandaza canke itaba ahantu ari karaca uno munsi ndashaka kumuganyira ibintu bimutuma yumva yuko umutima ukabuka akagira ati uwo muntu turafitaniye ubucuti ejo no mwizera. Nico niko nibaza nti abantu mukubaganyirira tugerageza kwinjira mu buzima bwabo tutavuze menshi kandi atacu twono nibaza nti nugukabura umutima nguze umwe wese umuntu atwari kinga hajya kuri gardino aha mu gisagara cha Bujumbura cyangwa igiteka umuntu uwari we wese mu gikorwa ciwe ni gikino uvuga uno munsi co ntwara umwanya ungana gute kugira ngo ndamwumbishe ku mutima ikintu co mugirira akamaro. Nibyo rero dukora tugerageza guhamagarira abantu kuraba ubuzima bwabo bw'abarimyi bwabo bw'aborozi bwabo bw'abakozi ba leta ni giki twovuga. Ivyo rero bisanga mu gitabo twanditse aho mu bisata byose twavuze atawe twasigaje turaba tuti amahigwe yiwe yocahe. Nibyo rero mu byo twigisha ni gukabura umutima w'abantu bundi byo bagirira akamaro kugira bagere ku mahigwe tubipfurije hanyuma bamenye n'imigabo bonyine bofata ingingo bo kwifatira kugira ntibabandanye bababara kandi bashobora gutora inyishu zoroshe twese turi hamwe.
Mu ijambo umukuru w'igihugu yashikirije cyo kurangiza umwaka mu byo yavuze yarahamagariye abarundi bari hanze gutahuka mu gihugu gufasha igihugu kutera imbere kuja mu nzira iterambere yamara uravye nk'abari hanze cyane cyane incabwenge si mu Burundi gusa mu bihugu byose bya Afrika ni kibazo gikomeye incabwenge zarahunze ako karere ku mpamvu zitandukanye zuko ivyo bihugu birimo intambara bitagira izo no kwita opportunite bakaba barondeye kuja hanze kuja kurondera ubuzima hanze. Mugizo mpande zibiri ziterana amajambo amareta muri Afrika avuga ko izo ncabwenge ntishaka kutahango zizana ubwo bwenge buteza imbere Afrika izo ncabwenge nazo zikavuga ko zitashobora kuza ahantu atamahora hari ata kintu kiriko kirakogwa na kimwe leta amareta yo muri Afrika atakintu hashiraho cuku tumizo ncabwenge ziza zikumva ko zitekaniwe mu buzima bwawo kugira zifashe mu iterambere aho muhavuga iki kuvyereke yo muvuma yanyu?
Ego cyane akenshi nibimwe nagaruka ko by'uburongozi bwiza amajambo abantu muri Afrika bavuga abategetsi harahusanga kenshi atandukanye n'ibikorwa bakora ibisigaye biza kuva mu mutima w'uwo muntu ari hanze wenyene niwe yubahuka. Nibyo bituma nsubira gufata uburorero mbega ndadaye igihe atamuri ubundi 83 hari amahoro hari hameze neza mugabo yarabyubahutse yarumva ati jewe ndapisa icongamije. Ikintu rero gituma ni kumwe mwembaza mu kiganiro giheze muti mwebwe ni giki kibaha umwizero wanyu uhagaze uhagaze kuri determination uhagaze kukubaka uhagaze ku ngingo twihaye sinzi ibintu kivuga determination iyo shaka umuntu agira. Nibaza rero ko umuntu ari buraya afise ubwoba bwo gutaha iwabo mu bihugu byinshi bitandukanye birimo umudugara muri Afrika eka no mu Burundi niwe bivako ishaka afise nayo ubundi arindiriye kwejo bazomuha byose bitunganye mu gihugu ciwe nibaza ko bitoroshe biranagoye ari nacyo gituma bamwe baza ruko bacuditse n'ubutegetsi bwahinduka bagaca biruka. Akenshi rero bivaho nishaka bamwe bose bagira n'ibyo noza kwiyumvira ku bantu bibitangaza twabonye muri Afrika nka ba Mandela ba Sankara abantu batandukanye muri Afrika mbega bari bafisha kari meze gute ubwo mu bihugu byabo ntihari ibi babuza kuhaba kuhaguma ni kukibo babyubamutse sinofata rero ngo mbwire ngo abanyafrika bose bari buraya abarundi bose bari hanze ngo mwijambe umuntu yavuze ngo ricari batuma bipfuye oya bamwe bose barafise ibyo bipfuza ku mutima nibaza ko bivana n'ingene bameze hanyuma ushobora kubatumira ko bataha nciza ico kurikira nuko abantu babikurikiza hanyuma ukumbikana kugashoboka burya ijambo ry'urukundo ntiriba cyane ku munwa riba mu mutima w'igitangaza wo kugira imbabazi wo kurekura wo kumva ko wihaye abandi ibyo navyo yubigize biragaragara ntibica gusa samajamba ca mu kirere nibaza rero yuko n'uruhara rwacu twese kwiyumvira ingene umuntu wese ico yipfuza gushikako yogishikako gute biciye mu guca bugufi byogenda gute
hari umurundi w'inshabwenge umwigisha kuri kaminuza ya leta ya Massachusetts yitwa Leonce Ndikumana yaranditse igitabo mu gifaransa nibaza ko citwa Dette Odieuse la fuite des capitaux mu karere ka Afrika ni novuga ko ari nka madeni mabi ni mitahe ihunga karere ka Afrika arerekana neza ingene Afrika ahubwo yatungishije ibindi bice byose byo ku isi ariko itigeze yiraba ngo yitungishe ku bibereke icyo kibazo mukibona gute ko ni kibazo gikomeye cyane
yego cyane cyo kintu ndacemera ubwenge bwinshi bwo muri Afrika cyo kimwe n'ibindi byose bihari by'ubutunzi bigenda gufasha abandi ni kuvuga ko ahanini ikibazo kivaho mbega ishaka dufise kugira ibyo bintu tubigumize iwacu biherahe ubwenge dufise twebwe muri iki gihugu cya muri ibihugu byacu bya Afrika ubwenge dufise twamatwibaza ko arunda zobikora nabashaka nti abo bantu ishaka umwe wese afise na karorero abantu 10 bavuye mu gihugu bose bafise ubwenge bose bagahunga bakaja hanze ukamengo nubuhizi ahubwo guhunga ukamengo babigira nk'ubuhizi bakanagira iminsi mikuru ko bashitse hanze kandi bazi neza ko atariho iterambere ryabo rizoba canke mu myaka izokurikirana ikibazo rero jewe aho ndagishira ingaruka handi n'ibyashaka ibyo bintu byose byarabaye muri kahise nitube twipfuza kwiga mbega mu myaka 200 iheze incabwenge ziburaya zari guhungirahe kuki zagumye mu bihugu byabo bakabikora ubaza ko bari borohewe incabwenge zari mu bihugu byo muri Aziya yo mu manuko babigenjije gute nukubera uno munsi ahugumiye ngo turorohewe turafise iyo duhungira mbega yaba tutari tuhafise twogira gute nibaza rero yuko jewe ngaruka kumva yuko twese umwe wese ahubwo niyitera amacumu twese twamatuye atera abagize amareta mu gihe hobo umutima mwiza ko abagize amareta bahinduka uno munsi nanje nkaba ntabyizera cyane ko bahinduka uno munsi ngo babe abamarayika babitangaza ahubwo ni twebwe abantu dukwiye ahubwo kuca ubwenge twibaza tuti ndegeje twobigenza gute ivyo navyo ntibihera kuba nyamwigenda ko umwe wese afata aka umugambi wiwe agafata indege yiwe ngo aragiye ahubwo abantu nibaje hamwe batangure baganire bave hasi hanyuma rero igikurikira nico uko twebwe muri Afrika dukunda inyishu z'ubwo nyene umuntu yiyumvira ikintu kuwa mbere ashaka ko kuwa gatandatu aba yagishikanye agize umugambi muri umwaka yipfuza kwejo byose aba yabishitseko ibyo ntibikunda ibyiyumviro byinshi byateje imbere ibihugu tubona biteye imbere n'ibyiyumviro byamaze imyaka n'imyaka abantu bariko barabyiyumvira babihererekana abana ku bandi babiha abandi bose babisangira nayo twebwe umengo dufise umunoho wo kuronka byinshi ubwo nyene tubibuze tugaca tuja kurongera kubamaze kubihondera nibaza yuko ni twebwe nyene dukwiye kwitera amacumu ahubwo tukaraba tuti mbega twobigenza gute uno munsi aho kwagiriza abategetse Afrika uko bari bameze nabo bayisanze uko bwa burongozi budateguye twama muri duhonyora mu kirenge c'abandi nitwiyumvire byiza twokosora unasanga nabo bantu bitwa ngo barahunze babidoga uno munsi ejo bagiye mu ntwaro zikurikira baza bagira nka bya bindi nyene mbega ukibaza uti mbega ya myidogo mwagira kera ubu yahereye
none kibazo mfatiraho nyene ikibazo ni ikihe kibazo ni system kuko hari abakunda kuvuga ivyo bibazo byose byo muri Afrika ni system zimwe haba bari ku butegetsi abari muri opposition ni system ni imeze ukuntu itabaye idahindutse uhashira wese ni kwa kundi muhavuga kwikaho
mfate kwa ari system ikibazo nguma ngaruka ko ni leadership nububasha bw'uburongozi dufise mu mitima yacu igihe twebwe dukura twibaza ko uri hejuru tuzoja mu gishingo ciwe tugakora kwa kundi nyene yakoze bigaruka hahandi nitureke kwidoga tureke kugira ishavu uri karigi uno munsi ari muri kaminuza uri karigi buraya abyiyumviragira ati je uno munsi ejo nokosoriki niyumva ko ategereza kubigirana nabandi bari kumwe imigwi duge niko kimbega twabonye imigwi ya marebelio igwana mukanya gato yibari cumuze ubona babaye ibihumbi n'ibihumbi ngo umugwi ngo wakomeye kuki imigwi y'ubwenge imigwi y'ugucishanya ubwenge usanga umenga umuntu aninyamwigenda ko atagwiza abantu ruhande yiwe nico kibazo nitugwize leadership hanyuma abantu bazikwikire hanyuma bumve kweje tudashobora gukora nk'ibyo abandi bakoze naho bihagaze system uko ziri zizogumuko igihe cyose abantu muki mudahindutse azohonyora hahandi uno munsi system tactique d'office yabaye konsi presque kuri bagaza n'ubu niko imeze uje gutwara wese abamenyeshagira kwa kundi nyina hindura ubutuzina n'ibindi mugabo amagereza ibintu byose bimeze kwa kundi nyina byari bimeze hahinduka abantu mugabo ibintu byose agumiza kujya nyene kubera wa mutima wo gutangura bishasha wo kwiyumvira ibindi bintu bihanitse uragoye umuntu rero hakwaje ku bimugora yiyumvira yi asimbira mu kabara kanywa rimwe agakora ibyo abandi bakoze rimwe mpora mvuga nti ni photocopieuse tuguma dukoporora ibyo abandi bagize tukibaza gusa yuko hahindutse abantu byahindutse icyo ni kibazo rero gikomeye cy'uburongozi nguma ni leadership igihe kuva muhiri wacu umwana avutse tumwigisha kuramukanya n'amaboko yose tumwigisha ingena abaho mugabo ntitwitwararike kumenya ejo icyo ari karagira cyiza cyanke kibi ngo tumubwire iki n'ikibi agize kibi ukamukingirira ikibaba ushaka ko azobike ejo niyakura
ihuriro ryanyu
baje gutuka bigisha ngo bahanye abana babo uwo mwana ushaka ngo azove mu iki ejo
ihuriro ryanyu muvuma orange ryoba ryumvirwa nabo riraba abo ryerekeye ni nkabande ryoba ryumvirwa
abarundi uno munsi turi miliyoni 12 twebwe turamaze imyaka ishika 10 turiko turaganirira abantu twagize amahigwe hariho imihora yo kubivugira ko nka radio hariho za Facebook n'ibindi tugerageza kuvuga novuga yuko dufisa amahigwe iyo nibajije nk'umuntu nka rwagasore ko atarafise telefone atarafise radio iyo nibajije ko nka ndadeje byose atarabifise mugaka kabera ashoboye kumvisha abarundi icipuzo ciwe ngira nti turafise amahigwe abantu rero tubibwira n'uwo muntu wese afise umutima yaba ufise imyaka 10 yaba ufise imyaka 18 yipfuza ko iki gihugu atazova ku inosi agisiga uko kimeze uwo muntu wese turamukene kugira ngo tuyage dushitse umutima hamwe hameje iki gihugu tukiramurira abantu bashobora kukirongora mu mutima mwiza atakirongora mu migambwe gusa canke mu mashyirahamwe bari mu mugaba kirongorera umutima mwiza wo kumva ko umuntu hari umuntu akwiteka
muri make mu kurangiza ni biki bisamaza cyane abantu bibabuza kwiyumvira
ego cyane twebwe dufatire nko mu mwaka uheze hari ibihuha kandi abantu babikwiza cyane kandi batabona ko bizanye inyungu ibihuha bigigwa n'abantu usanga bari mu bubasha budasanzwe nkuvuga nk'umuntu watwashanye mwifuza gutwara ukabona nk'ijambo rije ngo sepe iri kamara nk'amezi abiri abantu bari kubarimbira ko yimbire je mu mwaka uzi ikizokogwa ukabona nko kumwa imishatsi y'abana bigafata amezi abiri bivugwa mu maradiyo abantu batibaza mbega mu myaka ibiri tuzaba turi mu biki aho wumva mu biganiro biri arusha ukabona abantu bashusha imitwe mu kanya gatoni ngo bibaza ibyo bintu aho kwibaza icyo bazaba mu myaka itatu n'itanu nizo twe twibaza ko bisamaza abantu kuzana amakuru ataca amaze muri uwo mwanya uri uribagirwa ibizoba mu myaka ibiri ukaja mu bihuha kandi ukabigira inkana ugasanga uri kubanya igihugu ngo bibagirwe bayoberwe ibyo bakubaza kugira ngo baje gusa mu kuvuga ibihuha ibyo rero birasamaza abantu
n'umunsi
twe duhamagara abantu guca bugufi twiyumviriye turi kuzana mu myaka ibiri tuzoba tugeze tuzoba turi ko dukora iki nico dushaka ko abantu biyumvira tuje hamwe tureke gusamazwa n'ibidakenewe twiyumviriye turi ko twaje
muri make cyane nakahe n'ubuhe butumwa bwa nyuma woshikiriza muri make
ubutumwa noshikiriza ni nkuko nahereye ko nsubiye kwipfuriza abarundi umwaka mwiza ngira nti nimureke kugira ishavu nimureke guhangana ku bibazo bitandukanye duto dutusanga umengo tuza gutuma abantu bababara nibarabe hejuru amaso nibayarabishe hejuru barabi ibintu byo bagirira akamaro hanyuma nibunge ubucuti bamwe bose n'abandi iruhande yaho bari bunge ubucuti ejo buzobatuma bashobora gutorera imishingorane zabo
murakoze yari umutumire wacu Francis Rohero avugira mu ihuriro ry'ivyumviro mu Mouvement Orange ihuriro rero ry'ivyumviro ryifuza guha umurundi impamvu yo gutora aravye ivyo akeneye mu butunzi n'imibereho. Dushimiye rero mwese mwaduteze amatwi muri iki kiganiro muri sanga n'abaduteye akamo bagashikiriza ivyumviro bakabaza n'ibibazo. Dusubiye rero kubifuriza ibihe byiza mu kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika.